This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwese abo tuzindukanye mwaramutse neza. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki ya 19 ukwezi kwa 9 umwaka w'2014 bibaye saa 11 i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Ntituracererwa yuko seni yikosoye. Seni yikosoye nuno munsi. Ibintu birashobora gusubira mu nzira kandi umuntu akizera yuko amatora azogena neza. Mugabo niyaguma kuri inzira iriko, idahindura, idahanurwa, ibintu tureke kubesha bizoherana.
Uyu ni Maître Nyamoya François, umuvugizi w'ishyaka MSD ryo mu Burundi, arasaba komisiyo y'amatora kwikosora. Ni mukanya mu makuru. Ikaze ku ijwi rya Amerika, muri kumwe na Thomas Kamiringi. Amakuru rero turahera kuyo hirya no hino kandi mwateguye murayagezwaho na Oriane Itangishaka.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, ndabaramukije namwe mwese muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Ukraine. Ejo ku munsi wa kane, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarabonanye n'umukuru w'igihugu cya Ukraine, aho yemereye umutumire wiwe ko agiye kubandanya igikorwa cyo guhamagarira amakungu gufasha gutorera inyishu ibibazo biri muri Ukraine biciye mu rwego rwa diplomasi. Nyuma yaho, Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yabwiye abamenyeshamakuru yuko yizera ko amasezerano y'agahengwe yapfunditswe mu gihugu ciwe akaba agamije kumarinda zibiri azokubahirizwa kandi akaba inzira y'amahoro nyakuri. Yongi yavuga ko yashimishijwe n'imfashanyo zitarimwo ibigwanisho yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wo kubafasha kugwanya imigwi bitwaje ibigwanisho iri hafi y'umupaka w'u Burusiya irondera kwiyo nkora. Mu gitondo cyeje ku munsi wa kane nyene, aho yari ku biro by'inama nshingamateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushingantahe Poroshenko yarashimiye inama nshingamateka kubona barafashije igihugu ciwe izo mfashanyo zitarimwo ibigwanisho. Yamara mu ijambo yashikirije ryamaze hafi minota 40 ryashimagijwe na benshi bariko bararyumviriza, yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufashisha igihugu ciwe ibigwanisho, akabwira abashingamateka ati nta muntu atsinda intambara akoresheje uburengeti. Yarongeye asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora uko bashoboye kose kongereza ibihano baha Uburusiya bwagirizwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba ari bwo bushigikiye kandi bufashisha ibigwanisho imigwi yabitwaje ibigwanisho muri Ukraine. Inama nshingamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayifashe icyemezo cyo guha ibigwanisho imigwi yabitwaje ibigwanisho batavuga rumwe na Leta ya Siriya. Perezida Barack Obama akavuga ko iyo ngingo yerekana ko Abanyamerika bari hamwe mu rugamba rwo kugwanya umugwi Islamic State. Umushingantahe Obama akavuga ati Abanyamerika ntibakangwa, atari ko baja hamwe bagafatana mu nda. Umukuru w'igihugu yashikirije iryo jambo ejo ku munsi wa kane, nyuma yaho inama nkinguzamateka itorera iryo tegeko ku majwi 78-22 bataritoye. Ijwi rya Amerika rivusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanyiza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Siriya, umugwi wa Islamic State ukoresheje ibiduga vyo mu ngwano warafashe ibigwati vyabo mu bwoko bw'abakurd bo mu buraruko bwa Siriya hafi y'umupaka wa Turkey, utuma abanyagihugu batingo zabo kubera ubwoba bw'uko uwo mugwi w'intagondwa uzoca ubihora. Umugwi wa Islamic State n'abagwanyi bo mu bwoko bw'abakurd bamaze ikiringo c'umwaka batana mu mitwe mu ntambara zikomeye cyane zibera mu buraruko bwa Siriya, aho igitigiri kinini c'abakurd kiba. Kuva ku munsi wa gatatu, umugwi wa Islamic State usa n'uwafashe intara ya Kobani bamwe bita Ay Arab mu buraruko bwa Siriya, ibiro vya Siria bijejwe kugenduza agateka kazina muntu rivuga ko igizwe n'ibigwati 21 vyabo mu bwoko bw'abakurd. Ibi byo biro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu bitangaza kandi ko abantu babonye indege itagira umudereva zimwe bita drone iriko iragenduza province ya Aleppo muri Siria hafashwe na Islamic State. Ntivyamenyekanye ako kanya nyene uwarungitse iyo ndege ya drone. Ahandi naho ejo ku munsi wa kane umugwi Islamic State yasohoye amasanamu ya video werekana umumenyesha makuru w'ubwongi wo mu Bwongereza ari imbere ya kamera avuga ko yagizwe imbohe n'uwo mugwi w'intagondwa. Tuherereza makuru avugwa hijya no hino ku isi muri Afrika y'uburengero. Akagwi kabajejwe gutanga inyigisho zikiza cha Ebola mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Gine karagandaguye ejo ku munsi wa kane mu gihe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe umutekano byari biherutse kuvuga ko iyo ndwara ibangamiye amahoro n'umutekano w'amakungu. Abategetsi bo muri Gine batangaza ko akagwi k'abantu indwi kagizwe n'abaforoma hamwe n'abamenyeshamakuru bishwe bunyamaswa n'abanyagihugu bo mu bumanuko bushira ubuseruko bw'intara ya Wome nyuma y'iminsi ibiri bari barabuze amaherezo yabo. Abategetsi b'ibihugu n'amashirahamwe mwamwe harimo nabo muri ONU barashikirije amakenga bafise ku mutekano w'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika kubera ico kiza. Abantu barenga 2,600 baramaze guhitanwa n'ico kiza cadutse muri Gine, Liberia na Sierra Leone aho kimaze gutikiza inganda. Mu nama yihuta yabaye ejo ku munsi wa kane ibiro vya ONU bijejwe umutekano byatoye itegeko risaba ibihugu bigize iryo shirahamwe kongereza imfashanyo zikenewe mu gukemura ico kibazo.
Yane urakoze ku makuru utugejejeho. Nshuti zacu, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwatwumvira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook radio yacu voa. Inkuru nyamukuru mu Rwanda, impuzamashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu CRADO imaze gusohora icyegeranyo ku ruhare rw'abaturage mu bikorwa byo gutegura ingengo y'imari y'igihugu. 40% bavuga ko batazi ibipfa n'ibikira, naho 60% bo bemeza ko babitangamo ibitekerezo. Asumuta Kaboyi adufitiye inkuru irambuye.
Abakoze ubushakashatsi bagaragaje ko abaturage barenga 60% bazi neza ibyerekeranye no gutegura ingengo y'imari, gusa ngo ntibakurikirana uko ibyifuzo baba batanze bishyirwa mu bikorwa. Naho abarenga 30% babajijwe bavuze ko batazi iby'ingengo y'imari, batanumva bivugwa. Ubwo hamurikwaga ubwo bushakashatsi, imiryango igize CRADO yagaragaje impungenge ko iyo mibare yatangajwe ishobora kuba irimo gukabya, ngo kuko akenshi n'ingengo y'imari itegurwa ahanini uruhare rugirwa n'abayobozi bo mu karere, ari nabo bagira uruhare rwo kwigeza kubo bireba. Umwe mu bagize imiryango itari ya leta yavuze uko abona uruhare rw'abaturage mu ishyirwaho ry'ingengo y'imari. Ibwana Simbihunga Vensa wo mu ihuriro ry'imiryango igamije guteza imbere amajyambere y'ibanze SSOIB.
Ku ngengo y'imari y'ubushize giturere ndavuga mbere kureka ndebe ayo bashyira mu buhinzi. Icyantangaje nasanze ugereranije ni 1.9% by'izo budget zizo bije iyo ngengo y'imari y'ubuhinzi uturere twageneye ubuhinzi. None nge nkibaza ngewe si abahinzi korenze 70%. Ubu nibo bavuze ngo ubuhinzi bubone make barabisaba. Ubwo nahise nibaza ngo ese koko abaturage ibyo bashyize imbere babirwanaho bakajya no kubivuga muri za nama bakanareba ko byitaweho. Wakongera kanababaza ati se bamaze gukora iyo bije iyo ngengo y'imari yamaze kwemerwa y'akarere bagarutse kuyibabwira ngo murarebe ko byahindi mwasabye byagiyemo.
Umuryango CRADO wakoresheje ubushakashatsi uvuga ko iyo umuturage agize uruhare mu gutegura ibimukorerwa agira uruhare rwo kubifata neza. imwe mu miryango yibumbiye muri Kado hari yagaragaje ko ubushakashatsi burimo gukabya ngo kuko muri rusange abaturage batazi ibyerekeranye n'ingengo y'imari ababayobora ngo nibo bonyine babatekerereza. Umuyobozi wa Kado Bwana Sekanyange Jean Leonard wavuga ko bemera ibyo abashakashatsi babakoreye ngo nubwo hari ibikwiye kubanza gukosorwa.
Ibivuyemo turabyemera, ariko nkuko nabivuze n'ubushakashatsi bwakoze mu turere tutanu kandi mu gihugu cyacu dufite uturere 30 ni dutanu wongeye n'utwo mu gihe wa Kigali. Ntago navuga ko ugiye mu kandi karere ubushakashatsi butakoreweho ushobora kubona yindi binyuranye nabura bushakashatsi bwaza, ariko bivuze rero ubushakashatsi bwakozwe buragaragaza ukuri gusa ntago biragaragara ko buragaragaza none ko tugifite cyo gukora. Babandi 34% tugomba kubegera. Igihe cyo gutegura bije kirageze, mutange ibitekerezo.
Mu myanzuro yatanzwe n'abagize imiryango itari ya leta yibumbiye muri Kado nuko mbere yuko hagiye gutorwa ingengo y'imari abaturage bajye babibabwira mbere kugira ngo nabo bategure ibyifuzo byabo. Abakoze ubushakashatsi kandi bagaragaje ko hari ubwo abayobozi bafata ibyemezo batabanje kugisha abaturage inama, ugasanga ibyemezo by'abayobozi babyitira abaturage bose. Iyo miryango igasaba leta kujya imanura ibyashyizwe mu ngengo y'imari bakabigaragariza abaturage kugira ngo bamenye urwego ibyifuzo byabo byashyizwe mu bikorwa. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomereza amakuru mu Burundi. Nta ruhare abanyepolitiki bagomba kugira muri komisiyo y'amatora mu ntara no mu makomine. Byaraye bitangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Nduwimana Edouard mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni nawe yarahari araduha ibindi bisobanuro.
Kugumushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ivyo wumvikanye ku rupapuro rw'inzira nta namwe hagaragara acteur politique ari wanye politique mu Kirundi.
Aha nta masezerano twize dusinyiranira. Kira none no twatwana yasinyanye twavuze tuti mu ngingo ya mbere ikintu cyose kiza giteye kuri n'amategeko n'ukuvuga ko tudashobora gukurikiza. N'ukuvuga rero yuko ibijanye na Federout muri ko Federout twayumvikanye neza irimo ingingo zihambaye tumaze gushaka kuri code de conduite n'ukuvuga yuko hari we bimwe bimwe byo muri Federout bica bivakiwe bikaja muri principe general. Ico twisunga cyane cyane ni ingingo 13 ziri mu ma principes généraux twumvikanye. Muravye neza rero nka nta hamwe bavuga umuntu acteur politique, bavuga les partis politiques, bavuga les indépendants, bakavuga na les coalitions de partis politiques.
Umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu yasavye abo bita abanye politique kurabanyabuna iyindi migwi bojamwo kugira bashobore kwitoza.
Aba mwita ba acteur politique babita ba acteur politique no munsi bifuje yuko bokora politique bashobora kujya mu ma coalition. Kira noneho ngira ngo nyumba batabisinye inyuma yavyo byumvira ibindi murumva yuko ningene bari ko bavuga uno munsi n'umusanga bavugirwa n'urongo y'umugambwe usanga basinya hamwe n'umugambwe kanaka byumvikana ko bonyene batazi naho bari neza kuko rushaka kumusigura yuko uri yana acteur politique indépendant hagira icyo usinya ugasinya hamwe n'urunani rutemewe n'amategeko ugasinya hamwe na Sahwanya Frodebu.
Abanye politique ku Rwanda rwabo bakabona ko ibyo umushikiranganje ariko aravuga ari ugwitwazo ko gushaka gukumira abantu bamwe bamwe mu matora. Maître François Nyamoya avugira umugambwe MSD agasaba umugwi ujeje matora seni kwikosora
kwa matariki yo hinduka nibisanzwe kuko uko batari batanguye akazi bari babitanguye nabi batanguye gushaka kwandika abazotora batarashira hamasepe urumva ko baci babikosora. Igihe rero babikosoye ni ngombwa yuko nikirangamisi kica gihindu mugani ngombwa nuko nico kirangamisi mukiganira nabandi kandi ukagiganira niyo migambo mugako kagiganira nabo bose bafise uruhara mu matora nabo nyine muri ko murakumira murondera amajambo ya acteur politique nibindi ataci bivuze nituracerergwa yuko seni yikosoye nuno munsi ibintu birashobora gusubira mu nzira kandi umuntu akizera yuko amatora azogena neza mugabo niyaguma kuri inzira iriko idahindura idahanugwa ibintu tureke kubesha bizoherana.
Maître François Nyamoya azaba kandi umugwi seni gwikibanza abo bantu bose bafise abo baserukira mu matora
gihambaye sayo majambo gihambaye no kumenya uti hariha abantu hariha imigwi iserukira abanyagihugu batari bake muri kino gihugu gwasa araserukira abarundi batari bake nditije araserukira abarundi batari bake chevino mugwenzo araserukira abarundi atari bake aho bose ubakumiriye nuko uvuga ko ubukumiriye abarundi batari bake muri kino gihugu gira ijambo mu byerekeye by'amatozo
muri abo biyita abateur politique harimo na Karoli nditije arongoye umugambwe iprona ishamiritemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Karoli nditije igihe bariko barahimbaza imyaka 53 yeze umugambwe iprona utindi nayo kwikukira ku Burundi yamenyesheje ko yiteguye kwiyunga n'uwo wese abishaka kugira bikure ko intwaro ya CNDD FDD ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Mushatse kutwandikira adresse ni radio@gmail.com. Noneho tunyarukire muri Nigeria. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urarega inzego z'umutekano kugaraguza gati cyangwa se torture abafunze nkuko bene izo nzego bahumeka. Frederic Nkundikije yaduteguriye inkuru.
Ishiramwe hanira gatekazi la muntu wa Amnesty International rivuga ko gukubagura abanyagihugu byagizwe ingeso n'abapolisi hamwe n'abasirikare bo mu gihugu cha Nigeria umushakashatsi w'iryo shiramwe ari nawe ariyoboye muri Afrika Netsan Belay agira ati
the magnitude the scale of abuses we're seeing is quite high it's inconceivable that that the chain of command is not aware of it so it's a problem
utyoza gatekazi la muntu mu gihugu cha Nigeria bimaze kugira ku rugero rudashobora kwihanganirwa nti byumvikana ko barongoye abandi mu gipolisi batabibona ni ibintu bigaragara ari naco gituma twibaza ko batetse mu gihugu cha Nigeria bananiwe gukemura ico kibazo avuga kandi kwishira mu Amnesty International rimaze gutorokanya uburyo 12 butandukanye bukoreshwa mu gukubagura abanyagihugu
whips, gun butts, machetes, batons, sticks, and etc. But we've also seen a high prevalence rate of more abusive methods.
Bereye arongera ati barakwita abantu bakoresheje ibimoko hamwe n'inkoho imipanga inkoni hamwe n'ibibando. Nyamara turamaze kubona kandi n'ubundi buryo bwo gukubagura abantu bapfukamitswe kandi baboshwe kubazura inzara hamwe no kubarasa ku maguru no kubirenge ibyo ngo bikorwa cyane cyane n'abasirikare ishiramwe Amnesty International rivuga ko bakenyezi bapfunzwe bama bafashwe ku nguvu abantu bapfunzwe barashirwa mu busho aho badashobora kubonana n'umuntu n'umwe kandi badashobora kubona n'uwaburanira ibitavuzwe byo byo ngo n'imiryango yabo ishiramwe Amnesty International rivuga ko muraro kubushira userukwa bw'igihugu kuva mu mwaka wa 2009 abajejwe umutekano mu gihugu cha Nigeria bapfunze abantu bashika 10,000 barimo abana bafise imyaka nka 12 Beleye avuga ko igikorwa cyo gutohoza kitihutishwa kandi kenshi na kenshi itohozwa ridakorwa byongeye imbohe zipfungirwa mu bibanza biteye agahinda
people arbitrarily arrested and detained without any evidence awaiting us significantly long period of time for
them. Abantu barapfungwa atacu bazira kandi batabwa mu mvuto atakintu kigaragara bagirizwa maze bagapfungurwa haheze igihe kirekire ati mu gihe baba bapfunzwe abenshi n'abasiga ubuzima kubivuye kugukubagurwa hamwe n'ukwicwa. Bere yavuga ko ibintu byo nonekaye gusumba kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2013 igihe hasohoka itegeko ryo mu bihe bigoye igihugu itegeko ryahaye abasirikare uburenganzira n'ubushobozi byo guhagarika abasivile igihe baba bariko bahiga abagwanyi umuhari Boko Haram. Ibyo byose ni ibirego bishasha mu kwezi k'umunani ishyirahamwe Amnesty International n'ijwi rya Amerika byarerekanye amasanamu yerekana abajejwe umutekano hamwe n'imirwi bakorana bariko barica imbohe. Umuvugizi wa leta ya Nigeria Laban Maku avuga ko iyo raporo y'ishyirahamwe Amnesty International yasohoweje ku munsi wa kane ifise umugambi wo gutyoza igihugu.
Amnesty International has consistently in the course of this insurgency sought to tarnish the image of Nigeria to tani the image of our armed forces.
Maku agira ati ishyirahamwe Amnesty International ryamye kuvaho abarwanya ubutegetsi batanguriye ibitero byabo rishaka kwambika ibara leta ya Nigeria kugira ngo ingabo z'igihugu cya Nigeria zise nabi ngo kuva icyo gihe Amnesty International yagumye ishikiriza amaraporo atawuzi iyo yakorewe. Avuga ko hari ingingo zikwiye zasikirijwe mu gisirikare zituza ubugizi bwa nabi bukorwa n'abapolisi hamwe n'abasirikare. Ishirahamwe Amnesty International rivuga ko kudahana ivyaha vyo gukubagura abanyagihugu ari ngeso yakwiragiye mu gihugu cyose cya Nigeria ngo ntabwo ari ngeso yo mu ntara muraruko bushira ubuseruko gusa.
Frederic urakoze. Cumura cyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Huko President Barack Obama yabivuze mu cyumweru gishize, abantu bo mu burengerazuba bwa Afrika bakwiye kumenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje byimazeyo gufatanya nabo mu rugamba rwo guhagarika virusi itera Ebola. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bifatanya nayo mu mpande zose z'isi birimo gukorana na guverinoma zo muri Afrika, ibitaro ariko cyane cyane intwari z'abakozi b'umuvuzi hamwe n'abaturage basanzwe mu guhagarika Ebola no kurengera ubuzima. Niba ushaka guhagarika Ebola, banza umenye neza ibyayo. Ebola ntinyura mu mwuka. Ebola ntiyandura ari uko uhuye n'umuntu bisanzwe. Uburyo Ebola ikunze kwanduriramo niyo umuntu akoze amatembabuzi avuye mu mubiri w'urwaye Ebola nk'itutu, amacandwe cyangwa amaraso by'umuntu wagaragaje ibimenyetso cyangwa se wishwe na Ebola. Kugira aho umuntu ahurira n'ayo matembabuzi cyangwa ibikoresho byandujwe n'ayo matembabuzi, niko iyo ndwara ikwirakwira mu mihango yo gushyingura n'igihe abantu bita ku barwayi mu ngo batirinze. Niba wumva ufite umuriro mwinshi, hita ushaka ubufasha. Kwihutira kujya kwa muganga bituma hafi icyakabiri cy'abarwayi bakira. Igihe byaba ngombwa ko ushyingura umuntu wawe wishwe na Ebola, ni ngombwa kudakora ku mubiri we n'intoki zidatwikiriye. Ushobora kubaha umuco kandi ugaha icyubahiro umuntu wawe utagombye gukururira makuba abakuri hafi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gutanga miliyoni mirongo z'amadolari yo gufasha abakozi b'ubuvuzi kubona ibyangombwa bakeneye nk'imyenda yo kwirinda kwandura Ebola yabugenewe, nk'ibiribwa, ibyo gukoresha mu isuku n'ibyo muri laboratwari n'ibindi bakenera. Ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mu rwego mpuzamahanga kizakoresha inyongera ya miliyoni 75 z'amadolari cyubaka ibigo nderabuzima bifite ibitanda byinshi, giha imirimo abakozi bo mu buvuzi bo gukora muri ibyo bigo, kinabagezaho ibindi bikoresho. Ayo mafaranga aje yiyongera kuri miliyoni 21 z'amadolari y'inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gutanga guhera mu kwezi kwa gatatu. Indi nkunga mu byerekeye impuguke, amahugurwa n'ibikoresho bikomeje guturuka mu bigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe kurwanya indwara no muri Departement ya Leta y'ingabo n'iy'ubuzima n'imibereho y'abaturage. Abaturage bo muri Afurika Burengerazuba bagomba kumenya ko batatereranywe. Twese hamwe dushobora gukoresha ingufu dufite tukavura abantu banduye mu cyubahiro. Twese hamwe twavura abantu kandi tuzavura benshi. Dukoreye hamwe, ibihugu byacu bishobora gukora byinshi mu kuvugurura ubuvuzi bw'abaturage no guhagarika icyorezo cya Ebola ntikizongere kubaho ukundi.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chuti turi kumwe muracyumva ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibigano byacu biri hafi kurangira. None mbere yuko dusezeranaho, Oriane itangishaka aragarutse kutwibutsa muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Twabwiye yuko ejo ku munsi wa kane Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yabonanye n'umukuru w'igihugu cya Ukraine, aho yemereye umutumire wiwe ko agiye kubandanya igikorwa cyo guhamagarira amakungu gufasha gutorera inyishu ibibazo biri muri Ukraine biciye mu rwego rwa diplomasi. Nyuma yaho Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yabwiye abamenyeshamakuru yuko yizera ko amasezerano y'agahengwe yapfunditswe mu gihugu ciwe akabagamije kuzomara indwi zibiri azokubahirizwa kandi akaba inzira y'amahoro nyakuri. Yonge yavuga ko yashimishijwe n'imfashanyo zitarimo ibigwanisho yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wo kubafasha kugwanya imigwi yabitwaje ibigwanisho iri hafi y'umupaka w'u Burusiya irondera kwiyonkora. Mu gitondo cyeje ku munsi wa kane nyene, aho yari ku biro by'inama nshingamateka, umushingantahe Poroshenko yarashimiye inama nshingamateka kubona barafashije igihugu ciwe izo mfashanyo zitarimo ibigwanisho. Yamara mu ijambo yashikirije ryamaze iminota 40 ya Petro Poroshenko yabwiye inama nshingamateka yuko atamuntu atsinda intambara akoresheje uburengeti, akavuga yuko akeneye ibigwanisho kugira yivune abansi. Inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayifashe icyemezo cyo guha ibigwanisho imigwi y'abatavuga rumwe na Leta ya Siriya. Perezida Barack Obama akavuga ko iyo ngingo yerekana ko Abanyamerika bari hamwe mu rugamba rwo kugwanya umugwi Islamic State. Umushingantahe Obama akavuga ati Abanyamerika ntibakangwa, atari ko baja hamwe bagafatana mu nda. Umukuru w'igihugu yabishikirije mu ijambo yavuze ejo ku munsi wa kane, nyuma yaho inama nkenguzamateka itoreye iryo tegeko ku majwi 78-22 ataritoye. Umugwi wa Islamic State ukoresheje ibigwanisho bikomakomeye warafashe intara 21 z'aba Kurd ejo ku munsi wa kane.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Igice cya mbere cy'ibigano byacu kirahumuje. Ntimucikwe n'igice cya kabiri mu kanya gato cyane saa 12. Mwakoze kudutega amatwi, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.